inkino kwiragiyo inzamba
kino kiganiro gicijya nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabahaye mwiriwe bakunzi ibigano bya radio Inzamba gateka kawe ni kigano cy'inkino mushizo na Jede Ziratunyimana kuri mikoro muhinga bw'ivyuma ni Teodomire Manirambo na nkuko bya makomisi ya gatano tubashikiza cyane cyane ibiranga misi by'inkino ziba zitekanijwe mu mpera y'indwi kugira abakunzi b'inkino bamenye aho batonda bamenye n'icyo bakurikira turaza kubabwira rero bijyanye n'umupira w'amaguru mu Burundi tubabwire basketball biri kuri program tubabwire hakujya y'amazi inkino zitekanijwe izikomeye n'izihe izibona ko zifitiye akamaro kanini ya imigwi yabo n'izihe turaza kubabwira kandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire ihiganwa rya basketball tutibagiye ko na FIBA Africa inkino zigiye gutangura ariya muri Tunisia no muri Cameroon. Nivyo rero bakunze bakino kiganiro mukanye sase twinjira mu idonito. Tutangurire mu mpira w'amaguru tubamenyesha yuko ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi kuri uno munsi ririko riraba hakaba ari urukino rwamaze gutangura ariko rahuza umugwi wa Interstar ukina n'umugwi mu ntunge n'umugwi wa Burundi Sport Dynamic ukina na Bujumbura City hanyuma Royal de Muramvya ikina na Atletico Olympique no Message Ngozi yakire Muzinga hari Ngozi Vital ikina na Olympic Star Aigle Noir Makamba yakire Bumamuru Flambeau du Centre hari igitegi ikina na Musongati ni derby Musongati rero imigwi ibiri kome cyane muri igitega ku munsi wejo ku munsi w'Imana isaha 9 igitegazo cyuwambaye ndabarahiye kuko Flambeau du Centre ni yawe ya mbere Musongati ntiri kure mu mwaka uheze yari mu kibanza cya kabiri Umusongati rero na Flambeau du Centre urukino rwo kwa mungu isaha 9 muzaba murambwira abakunzi b'inkino igitega nimucikwe rukinzo nayo ikazwa kwakira Kayanza United muri iryo higanwa rero umugwi wa Flambeau du Centre ko nemeje kubabwira uri mu kibanza cya mbere Muzinga nayo igafata ikibanza cya nyuma muri basketball naho tubabwire ko inkino zitegekanijwe kuva ku munsi wejo nuko Carnizo kirana umugwi wa Aigle Noir Muzinga gatana mu mitwe n'umugwi wa Jimkana Mutanga United zokina na New Star Lezipo nabo batane mu mitwe n'umugwi w'Urunani iryo niko vyifashe muri basketball nyico kiranga minsi gihari inkino zibera hariya kuri Toyota mukamenya ko umugwi w'Urunani ari ukiri mu kibanza cya mbere kugeza uno munsi reka rero tuce dubandanya dukubitira hakurya y'amazi duhera muri Afrika ariko muri Afrika tubabwira uko inkino za Afro Basketball zigiye kuba muri Tunisia no muri Cameroon zizo ari zoshira ahabona imigwi izokina ihiganwa rya Afrika rya basketball tukababwira yuko muri Tunisia bazotangura itariki 17 za kuno kwezi gushika itariki 21 muri Cameroon naho batangura itariki 19 gushika itariki 21 tukababwira ko muri Tunisia hari amatsinda atatu hari itsinda A ririmo Tunisia rikabamo Cote d'Ivoire Centrafrique na Maroc na Madagascar hanyuma itsinda rya D rikabamo Nigeria Sud Sudan Mali n'u Rwanda hanyuma itsinda E rikabamo Misiri Uganda Cap Vert na Maroc itsinda B na C ayo matsinda azokina muri Cameroon kuva itariki 19 gushika 21 akazohurirayo mitsinda B Senegal Angola Kenya na Mozambique hanyuma Cote d'Ivoire Cameroon Cote d'Ivoire Cameroon Guinea Equatorial na Guinea Conakry izo nizo nkino zitekanijwe kuri aya matariki tubabwiye hanyuma imigwi itatu ya mbere izoca ihurira ikigali mu Rwanda muri uno mwaka w'2011 aho bazaba baje gukina rero inkino za nyuma zizerekana uzo twari icyo gikombe cha Afrika cha basketball kimigwi serukira abihugu murumva ko kano karere kaserukiwe karimwo u Rwanda karimwo Uganda karimwo Kenya harimo mbere na Sud Sudan murumva yuko harimo ibihugu byinshi mugabo basketball murumva ku Burundi butasohotse bwari bwakinye na Tanzania na Tanzania nyene nayo mu batsinda mu majonjora heruka nayo nyene ikaba yarasezerewe nuko rero uvyifashe muri basketball Mupira wa maguru naho abakundi igano cy'u Faransa tubabwire ko ku munsi weje saa 12 Paris Saint-Germain zotana mu mitwe n'umugwi wa Nice Paris Saint-Germain rero izokina itagira umukinyi wabo kiri umusatiriza akomeye Neymar yavunikiye mu kino rw'igikombe aho Paris Saint-Germain yakina na FC Caen umukinyi ro Neymar byerekana yuko kuva inkino za Ligue des Champions zitanguye yashite mu mugwa Paris Saint-Germain mu nkino indwi munkino indwi zimaze kuba inkino zine ntarigera zikina kuba yakensha bari mu bikondoka kandi inkino zo takinye Paris Saint-Germain harinze gice cy'umunani gishiri cyanyuma abantu bagatangwa kibaza ati FC Barcelona ishobora kubasohora bakurikije ingene byagiye byagenda mu myaka iheze kuko bazokina na Paris Saint-Germain kundwiza izokina na FC Barcelona tuzobabwira amakuru yacu yo kuwa mbere hanyuma mugwi wa Reims uzokwakira umugwi wa Lens Lyon itane mu mitwe na Montpellier Monaco ikine na Lorient ya Dijon ya kile Nîmes Angers ikine na Nantes Nantes rutse kwirukana umumenyereza wayo Remo Domenech amaze iminsi 46 gusa akabasubiriwe na Antoine Comboire umugwi wa Nantes rero ukamaze kwirukana abamenyereza bane muri no higanwa y'uno mwaka murumva ko bitoroshe na gatoya Metz izokina na Strasbourg Rennes ikine na Saint-Étienne Lille ikine na Brest Bordeaux nayo yakira umugwi wa Marseille ukikora rondera umusubirizi wa André Villas-Boas Sampaoli yigeze kumenyereza FC Sevilla na Argentine akaba ariwe baha amahirwe menshi yo kuza kumenyereza umugwi wa Olympique de Marseille Higanwa ryo mu Bubiligi uno munsi ryatangura isaha 3:45 umugwi wa Bologna uzakwakira Benevente Torino ku munsi w'ejo saa 10 izokina n'umugwi wa Genoa Naples yakira Juventus uko n'ukino rukomeye cyane aho Gennaro Gattuso ku kibuga ciwe azobakira umugwi wa Juventus do Turin isaha 1 ku munsi w'ejo n'ukino rukomeye cyane mu higanwa ry'Ubutaliyano Spezia izokina n'umugwi wa Milan AC Roma ikina na Udinese Sampdoria ikina na Fiorentina Cagliari yakira Atalanta Crotone ikina na Sassuolo Inter do Milan ikina na Lazio ku munsi w'Imana isaha 3:45 urundi rukino zaba rukomeye cyane hagati y'imigwi imeze neza Inter do Milan na Lazio nayo ku wa mbere ari urukino rumwe ruzohuza Hellas Verona yakira umugwi wa Parma Na mugihe cyo cy'ubudagi no munsi haru rukino rumwe urwo rukino rumwe ruza guhuza umugwi wa RSPG wakira Osburg saa 3:30 ku munsi wejo saa 10 n'igice Dortmund zokina na Hoffenheim umugwi wa Leverkusen ukina na Mainz Werder Bremen ikina na Fribourg Stuttgart ikina na Hertha Berlin Union de Berlin ikina na Schalke 0 Schalke Norfia hayima Eintracht Frankfurt yakira umugwi wa Cologne Wolfsburg ikina na Mönchengladbach Bayern Dominik zokina ku wa mbere ikina na Amin Bielefeld umugwi wa Bayern Dominik rero ukinye ku wa mbere kuko wahora mu gikombe cha Coupe du Monde club igikombe cyose gihuza ama club yo ku makontina atandukanye uwo mugwi rero wa Bayern Dominic ukaba ari watwaye igikombe utsinze gitsindo kimwe gusa umugwi witwa Letibio hari anya mu gihugu cha Mexique usanzwe ni mu mukinyi mu Faransa yitwa Pierre André Pierre Gignac yigeze kuba ke mu mugwi wa Marseille na Toulouse no mu mugwi sarukira gihugu yarabukeneye uwo mugwi wa Bayern Dominic rero utwaye ibikombe bitandatu uno mwaka muri rihiganwa cy'umwaka 2021 mwaka 2021 utwaye ibikombe bitandatu byaheruka gukorwa n'umugwi wa FC Barcelona mwaka 2022 mwumva ko umugwi wa FC wa Bayern ari umugwi ukomeye cyane E mu gihugu cha Espagne naho nyene no musaruro kino rumwe ruza kuba sayine y'ijoro ruza guhuza mu gwa Celta Vigo wakira Elche ku munsi wejo saa 9 Grenade zokina na Atletico de Madrid hanyuma saa 10:15 Sevilla kina na Huesca Eibar yakire Valladolid saa 1:30 Barcelona ikine na Deportivo Alaves sayine y'ijoro umugwi wa Getafe wakira Real Sociedad saa 9 ku munsi w'Imana Real Madrid izokina na Valence rukino zorokomeye ku munsi w'Imana isaha 10:15 n'urukino tubona ko kino kiranga minsi arigo bo barukomeye gusumba izindi hanyuma umugwi wa Levante uzokwakira Osasuna ku Imana nyene itariki isaha 10:30 hanyuma umugwi wa Villarreal wakire Betis Sevilla nayo kuwa mbere isaha 4:00 Cadix ikine no mugwi wa Athletic Bilbao
Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't ignore. When I'm on my way, I need it to bring. And the way I feel now, I'm just out here with you to the end. Yes, I'm on.
Reka tubandanye mihiganwa y'ubwongereza kundwa igira 24 ni hari inkino zikomeye cyane umugwi wa Leicester uzotana mu mitwe na Liverpool ku munsi wejo isaha 8:30 n'urukino rukomeye cyane kuko yaba Leicester yaba Liverpool imigwi myiza cyane kandi muri kino gihe ugiye kuraba Liverpool uko imeze nta mugwi utakiyuburira ko Leicester rero so kuva ku rwose kuva kurira kuko n'umugwi umeze neza no kurabwa urukino ingene ruzohava rurangira ariko kubakunzi mihiganwa y'ubwongereza n'urukino ndabararikiye Crystal Palace ku siweje nyina saa 11 zo kwakira Burnley hanyuma isaha 10:30 niho hari urukino rukomeye cyane ruzohuza umugwi wa Man City uhagaze neza muri kino gihe ukazaba wakira Tottenham ya Jose Mourinho abamenyereza babiri rero yaba Jurgen Klopp murantunga abamenyereza babiri yaba Jose Mourinho cyanke umumenyereza wa Man City umumenyereza wa Man City Pep Guardiola abamenyereza babiri n'abamenyereza bafise amataktika akomeye cyane iyo bahuye rero biragoye kumenya utahukana insinzi muri kino gihe ariko ntawareka guha amahigwe Man City kuko imeze neza cyane naho Tottenham nayo nyene atacibaye mihiganwa y'ubwongereza ku munsi wejo Brighton naho izokwakira isaha 4 umugwi wa Aston Villa Southampton ikine na Southampton ku munsi w'Imana saa 8 West Brom Albion yakira umugwi wa Manchester United Arsenal imaze iminsi ibifashe nabi cyane izokina n'umugwi wa Leeds United umeze neza azaba ari saa 10:30 uru rukino cyo bizaba biryoheye gusa n'abamenyereza batazi kudefanda n'abamenyereza bakina urukino guguruye aho rero bitekanijwe ko muri uru rukino ugiye kurabira nyene imigwi yose ikina ashobora kuzoboneka mu bitsindo bitari bike hanyuma urukino zosozera iryo higanwa iryo iyo ndwi ruzaba ku munsi w'Imana saa 3 z'ijoro aho Everton izaba yakina umugwi wa Fulham
Set me free. Those thoughts of you keep haunting me, holding a feeling I never once knew. Though each and every part of me had tried, only you can feel that faith inside.
Come on, I'm once again. Rock.
Seka wuna ho mukanya gato ichane duche tubacira kumayange ayavugwa muri basketball aho hari muri leta zumwe za America inkino zikibandanya hari inkino zaraye zirangiye mukanya tukaza kwashikiriza ibyavuyemmo izo nkino rero ni inkino zikundwa n'abantu isinzi ry'abantu bakunda basketball inkino za basketball muri leta zumwe za America barazikunda cyane gose umugwa Boston Celtics ukaba waraye wirahiye Toronto Raptors mukubutinda kamara tujana 126 Miami Heat nayo yatsindiye Houston Rockets muhira amanota 198 Detroit Pistons itsindirwa mira nawe nyene na Indiana Pacers amanota 115 Golden State Warriors yatsinze Orlando Magic 115 mu gihe Portland yatsinze umugwa Philadelphia kumanota 118-118 mwumva kugoro kino utari goroshe na gatoya reka rero bakunzi ba kino kiganiro muravyumvise batuko tubashikiza cane cane urukiranga misi cy'inkino zimirije muri ino weekend tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye muri benshi shimiye kandi na Teodomire Manirambo na impunga bw'ivyuma Desire Hatunyimana mwari kumwe ndabifurije mwese kugira weekend nziza.
Ingino kwira jo inzamba.
Kiro kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu, ntidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Hatungimana.